Ndabaramukije mwese muteza amatwi ibiganiro vya radio Isanganyiro kazima no makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi. Tuyahere kuri bikuru bikuru byagize bamwe mu banyagihugu amatongo yabo azubakwamwo kibuga c'indege mpuzamakungu c'ubugenda na muntu aragitega babaza ko umuzibukiro bazohabwa uzoharugwa hisunzwe gaciro k'amahera y'amarundi kigihe hashigwaho itegeko rigenga imizibukiro canke ko bazofatira ku gaciro k'ubu babishikirije mu gihe bariko barasigurirwa ibijanye n'umugambi wo kubaka ikibuga c'indege muri ako karere muravyuma muri ano makuru. Mwisata chuburi mnye, abari mnye umuri komine mubanza ni muna hara Bujumbura, pavuka kuwa fisa makenga kumwimbu ugie kugabanu kachane, unu mwaka wivu ye kuikena gifumbire, bari wamenyele ye gukoresha. Na vjibiche mirongu na kimwe kujana vjima franga niyo imigyango ihulike mumu wa shirahamwe kufuzanya yungute kufayinji mura wa mashirahamwe Edwari Nkurunzi za Rongoru nani guma shirahamwe herekeza mashirahamwe kufuzanya pamusabe ahamagalida nabande kujo kila kuja mura yo mashirahamwe kugira borohe gwe kuivuza. Ngivje bikuru bikuru bigize hano makuru mukanya sase nido nido arobendu wayo mwinga bwivye uma Krovisi niyo nkuru ndasoye kwa ikazi.
Sangwa muri sanze kuri radio Isanganiro.
Dasubiye kuramutsa hazoshigwaho umugwi uzokwiga ibijanye n'imizubukiro izohabwa abanyagihugu amatongo yabo azubakwamwo ikibuga c'indege mpuzamakungu cy'ubugendana mu ntara ya Gitega. Muri abo hari abazohabwa amafaranga abandi nabo bahabwe amatongo ahandi. Ntivyavuzwe n'urongo ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye yishura ku bibazo by'abanyagihugu baho ibugendana kuri uyu wa gatatu mu gihe bariko barasigurirwa ibijanye n'umugambi wo kubaka ikibuga c'indege muri ako karere. Bamwe bakaba babajije ko umuzibukiro uzo harugwa hisunzwe gaciro k'amahera marundi kigiye hashigwaho te kuri genge imizibukiro canke ko bazofatira ku gaciro k'ubu. Ido ni dunaje ha nibigira
abanyagihugu amatongo yabo azokubakwamwo kibuga c'indege cha Bugenda n'abazohabwa ayandi matongo handi canke bahabwe imizibukiro nkuko bivugwa n'umuyobozi ajejwe ibibuga vy'indege n'indege Musongera Pacifique.
Leta irashora kuguha irindi tongo ringana n'iryo ahandi irifise atari ivyo leta irashora kuguha uburyo kugira ngo ushobore kwironderera ahandi bo bifuze.
Uyu munyagihugu abaza niba imizibukiro izoharugwa hisunzwe itegeko rigenga imizibukiro rya kera canke ko hazokwisungwa agaciro k'ubu kifaranga ry'u Burundi.
None ko itegeko rigenga imizibukiro igihe ryatogwa agaciro k'amahera uno munsi atari ko amahera yarameza tuvyite ko yameze nka yatagaciro kubera abantu dutera tugwira, none muzoharura mwisunze rya tegeko amahera akifisa agaciro gose canke muzobihinyanyura kugira ngo umwene gihugu kakazi bukiro mu muhaye ntamere nkugiye gutamwira rizo kugira ngo nawe ahagiye kurondera aza kwize mbere yasigaze nakajuhu kabana.
Uyu nawe abaza ko abazoronswa amatonga handi bazojanwa hafi yaho bahora baba kugira ngo bazobone n'iryo terambere ry'ikibuga c'indege.
Isha twasaba mbe muzotunguriza hafi yaho uwo mugambi mbe muzotujana kure canke leta iriteguriye kuzodushira hafi umicunga
Umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe gutwara abantu n'ibintu mu kirere Lieutenant Colonel Gervais Harerimana akavuga ko hazoshigwaho umugwi uzoba ujejwe ivyo bibazo vyose.
Ico hazoza abandi baza kuvuga duti ikibuga kizocanana nana hari bacoshaho uwo mugwi uzaguharura bene amatongo aho hantu ico kibuga kizoje kandi abo muri abo hazoba harimo abajeje umwara w'ungaha. Rero ibyo byose turabishiramwo muri raporo kugira bazobikorereko nico ca yamitse bikiro byose ibyo uwo mugwi uzojaho n'uzocutanga intumbero.
Hari kuri uwa gatatu igihe uwo mutegetsi nabo bari kumwe ndetse n'intumwa za buramatari wa Gitega bariko barasigurira abanyabugendana umugambi w'ico kibuga c'indege cahiwabo i Gitega. Jean Nibigira ku bwa radio Isanganiro.
Arakoze jehari ni bigira mashamba ari mu Burundi arimo impamvu zirenga amajana 3 aracabangamirwa n'abantu bayakoreramo ibikogwa byonona nko guca ibiti kuyarimamwo n'ibindi ishamba kimeze gya buru ryo ririmo impamvu 60 muri giye gukorerwamwo ibikogwa byo kurikingira mu mugambi ushigwa mu ngiro n'ishamwe giyemeje gukingira ibidukikije gitwa 3C mu mfunyafunyo y'igifaransa kugira izo mpamvu zikwega ingenzi ziza n'amafaranga y'agaciro tashikijwe na Yondas Nzigiyimpa aterukira imbere y'amateko iyo shyira hamwe uyu wa gatanu ni bururi inyuma y'ibirori byo guhimbaza umunsi mazamakungu wahariwe impamvu ni nkuru twaza Zeno Nzayimana.
Bimwe mu bibangamiye amashamba cimeza yo mu Burundi arugwamwo impamvu zoba zigiranye ko zihenga amajana 3 ngo harimwo kuyarimamwo guca ibiti imiriyo nyakanga n'ibindi nkuko bishikirizwa na Leta Nzigiyimpa aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ryemeje kukingira ibidukikije rifatanyije n'abanyagihugu twase mu mfunyafunyo y'igifaransa.
Ibice byinshi birimwo icyo gikoko nkoramutima birageramiwe mu cyane cyane mu bumanuko bw'igihugu kuko impamvu ziri rukambasi aho n'ahantu abene igihugu bakizanga bakirimamwo bagiye chamwe ibiti kandi bagiturira cyane n'impamvu rero ziri byanda nazo nyene izo zirabangamiwe kuko muri ico kibanza gikina gikingiwe haracari ibikogwa byinshi byo kurima no guturira no guca ibiti no kubakamwo bikiri ko birabera muri ivyo bibanza. Impamvu ziri muri ishamba cimeza rya bururi izo zimerewe neza kuko iryo shamba ryo ryo ryakingiwe neza kandi izo mpamvu ziri ko ziramenyerezwa guhera mu 2015.
Rero ndazi zigiyimpa yabashikije kuri wa gatanu bururi yerekana umugambi wo kingira ishamba cimeza rya bururi rihari ugwamo impamvu zigeranywa yuko zingana 60 umugambi gufashwe mu mugongo n'ubuserwizi bw'Ufaransa mu Burundi uri kushikwa mu ngiro n'iryo shira hamwe kwibahasha ringana amafaranga 1,000,000 by'amafaranga y'amanyaburaya ukazokugwa mu mezi 12 kuko bishikirizwa kandi na Leta Nzigiyimpa akavuga ko umugambi uzofasha gukingira ishamba cimeza rya burimo izo mafu ziheze zikwega kwege bamukera rugendo basiga amafaranga y'agaciro.
Tugiye kugaragaza cyane ubutunzi kama bwo muri shamba dukwega ingenzi zize kuratira ijisho. Ni byiza rero yuko izo ngenzi giye kwiyongera n'amafaranga naho nyene hagira iciyongereye ko igihe gace gihugu kibomboke nabene igihugu naho nyene bagira ico baronze.
Yabishikirije inyuma y'ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impamvu usanzwe uhimbazwa buri mwaka igenezo rya 14 ukwezi kw'indwi ukaba uhimbarijwe i Bururi kuri uyu wa gatanu. I Bururi mu ntara ya Burunga, Zero Nzambimana, Radio Isanganiro.
Anamakuru twabateguriye arabandanya ibice 81% kw'ijana by'amafaranga niyo imigyango ihurukiye mu mashyirahamwe yo kuvuzanya yungutse kuva yinjiye muri ayo mashyirahamwe kuyo bahora bakoresha mu kwivuza batarayinjiramwo. Edwara Nkuru Nziza arongwe runani rw'amashyirahamwe herekeza amashyirahamwe yo kuvuzanya Pamusabe avuga ko ari kigwa cyakoze umwaka w'2018 mu ntara ya Kera Muramvya akaba yavuze kuri uyu wa gatanu ku munsi mpuzamakungu wahariwe ubuvuzi bwiza ku isi agahamagarira n'abandi kwijukira kuja muri ayo mashyirahamwe kugira boroherwe kwivuza.
Kuva nko mu myaka 5 biheze biraboneka yuko ibitigiri ku mwaka biriyongera. Mu hagati y'umwaka wa 2024 n'umwaka wa 2025 ibitigiri byiyongereye ko ibice bijika 55% kwinjira. Ko nibindi byigwa byagiye bikogwa birerekano yuko ku rugo rwagiye mu ishyirahamwe yo kuvuzanya n'igihe batari bwajemo basanga barungutse hafi amafaranga ashika ibice 81% kwinjira kuyo bahora bakoresha batarinjira mu ishyirahamwe ryo kuvuzanya. Icyo ni cyigwa cyabaye muri 2018 mu ntara ya Muranza. Bisigura rero yuko iyo umuntu yinjiye muri ayo mashyirahamwe yo kuvuzanya ku mafaranga yahora atanga arunguka ko agashobora no gukora ibindi bikorwa bishobora kumuteza imbere mu muryango. Akamutwotera abene gihugu ni uko bamenya yuko ayo mashyirahamwe ahari ntibabandanye bagira ingorane zo kwivuza kandi ayo mashyirahamwe ahari kugira ngo abafashe kandi si ukubafasha nibo nyine bifasha mu gushyira hamwe interano zabo zikaba arizo zigaruka zikabavuza. Ikindi ni uko leta yufasha cyane iterambere ry'ayo mashyirahamwe yo kuvuzanya adufasha guhimiriza abenegihugu bakinjira muri ayo mashyirahamwe nk'uko twabivuze kuva ari mu ntara zose mu makomine yose hanyuma kugira ngo abanyagihugu bose bashikire ubuvuzi bwiza biboroheye batavunitse kandi bitavunye na leta nk'uko mbona muri iyi minsi urasanga kwa muganga batubwira yuko hari uburyo bwinshi leta ibafitiye butuma badakora neza ariko abanyenegihugu bose bagiye muri amashuri ari kuvuza umure leta igasigarira aba bantu aho nikora bonyene ariko abandi bari muri aya mashami yo kuvuzanya byutuma bose bashikira ubuvuzi bwiza bitabavunye kandi bitavunye na leta.
Edward Nkurunziza arongoruna ni pamusabe Burundi butekanya gushira ubuvuzi butavuna kuri bose kuburyo nabikorero twabo batavuzwa n'amashyirahamwe yo kuvuzanya bazovuzwa kubwo umugambi w'igihugu wo gukingira no gutekaniza kazoza uri kurashirwa mu ngiro zashikijwe n'umunyabanga nshingwa bikorwa w'umugwe wo gutekaniza kazoza kuri uyu wa gatanu mu ruganda rwatunganijwe kwa menyesha makuru Academy mubona ahamagarira Abarundi gukura amaboko mu mpuzu bakore kuko hatekanijwe ko umuntu wese azoterera kugira uwo mugambi uje mungi.
Kene kumuntu agwaye abafite uko yivuze. Turakeneye ko umwana cyanze uwibugeze cyanze umubyeyi abari dans bonne condition. Cyo ituma twavuze ko protection sociale itegerezwa gufeza fase ku bintu bijanye no gukene abantu bagakora bakaba bafite n'ibyo bakora. Donc bakaba bari en bonne santé. C'est vrai ko ariho ibiteza gukorwa na leta. Mugabo hari ibyo bategezwa gukora bonyine. Ubu tugeze aho gushyiraho amategeko araba n'abari muri reforme n'abakozi bo mu nzu ko dutezwa kubategekaniriza nabo nyine kazoza tukaraba ko barose ukuntu bovuzwa no kuntu nabo bogira agapansi. Leta icyo ishaka gutegura muri ibi bya Fugetiza Ntembeze ishaka yuko umuntu wese umurundi cyangwa uwo baba ku butaka abafite ni couverture en santé mugabo ifise ahishika hanyuma ushaka kwiyongerera ko dufate iyo couverture nk'amarori ko mbona harabambaye amarori bakavuga bati twebwe twogura tuzogurira mari rori umuntu wese yakeneye muri assurance amarori agwa ibihumbi ijana cyangwa amajana abiri mugabo nka nkuwishakira amarori y'ibihumbi amajana atanu agaciyongerera ko iyo trois mugurumba ko abafise amarori amutuma abona ushaka nk'igihe bakavuga bati muri assurance de base abarundi bose bazaba bafise uwo bamwe nk'igihe bazomushiramo igihe cya plastique cyane gikindi uko gese ndu muganga mudabimenye mugabo ushaka iginza hafa azogigurira mugurumba yuko atamuntu yavuye mu igihe yabuze uko nafungura uko baramuha igihe rimutuma afungura.
Nenabwiye ko mu gisata cy'urimye abarimye bo muri commune bubanza ni mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bafise amakinga ko umwimbu ugiye kugabanuka cyane uno mwaka bivuye kukena gifumbire bari bamenyereye gukoresha basigura ku muri rimya rya gatasi baronse ifumbire nke cyane aho bavuga ko iyo mu bwoko bwa ireyoyo ngo watana nke yabonetse mu gisata kije cyo gukurikirana burimye muri ako karere baremeza ko habonetse ifumbire nke cyane. Sylvestre ndashimiye arongoye ico gisata agahanura barimye gukoresha n'amase kirundi bavange niyo nke baronse space caritas kabanyana
imirima y'ibigori isoya inkore ibiharage n'ibindi twabonye ku mitumba itandukanye muri commune bubanza biboneka ko atari myiza nko mu myaka iheze abaremyi bakavuga ko barishe ifumbire yo mu bwoko bwa bagara imbura ire ariyo bitatotahaza ariko batashoboye kuyironka nkuko bari bayisavye ari naco gituma imirima isa n'ibenje bakibaza ko umwimbu uzoboneka utazobushemeye muri kano gatasi abarongoye igisata mu byo kijetwe harimo uburimye muri commune bubanza baremeza ko ifumbire yabonetse ari nke cyane. Sylvestre ndayishimiye arongoye ico gisata muri commune bubanza asigura ko ku matoni arenga amajana 7 y'ifumbire yo mu bwoko bwa imbura abarimye basavye habonetse yababa amatoni amajana 5 gusa n'ibice 63 ku ijana bagara habonetse ibice 69 ku ijana ire ariyo bitatotahaza ngo nta nampe yabonetse n'ubusa ku ijana nkuko Sylvestre ishimiye abimenyesha. Uwo muyobozi agahanura abarimyi gukoresha amase y'ikirundi ngo bayavanze niyo nkeya yabonetse kugira ngo bashobore kurondera umwimbu mwiza. Space Caritas kabanyane bubanza hajye isanganiro.
Space Caritas kabanyane hano cyo turangiza n'amakuru twego turabashikiza ndabashimire mwese mwateza biri shimire na Arbendo wa yerekatwa majwi abashikira mwari kumena Clovis niyo nkuru.